Direction Nationale Indépendante, d'autres rejets de la candidature honorable de M. Ndayizeye à l'élection présidentielle.
Ubone Charles Ndagijimana mukuru wa sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro kuri uyu wa kane ku mugoroba mu gihe yari kavuga abakandida sentare arongoye yahaye ukuri n'abo yakwimye ku bakandida bane bari bitwaye muri iyo sentare yabatse Jacques Bigirimana yahisemo kuzoherekeza mugambwe uri ku butegetsi Sendege FDD abasigaye nta mahirwe bahawe yakiretse wahoze arongoye Burundi Damasi Ndayizeye umukuru wunanikira Burundi rwamushyize imbere yarashimye rwaciwe Aloyizi Barichako yabwiye amenyesha makuru ahejeje gukurikirana ibyo sentare yashitseko.
Iyi ngingo sentare ireje kubahiriza ubwirizwa shingiro ifashe n'ingingo itunezera cyane iratunezereye icyo gituma ubu twuzuye umunezero twese muri Urunanikira Burundi. Nibaza ko n'abarundi bose baranezerewe kuko sentare ihereje kwerekana ko ari sentare koko irerekanye ubutungane kuko ingingo Kenya yari yafashe n'ingingo itari ifite ifatiro mu gihe duhejeje gushikana ibyerekana ko umukandida wacu agomba kwitoza muri seni. Seni yatwandikiye ko bikwiye mbere n'umuvugizi wa seni wenyine arandika arabitangaza arabitangariza amakungu ko umukandida wacu nyakubahwa Damasi Ndayizeye ahejeje gutanga dosiye kandi ari we wa nyuma amaze itoza ko umukuru w'igihugu kandi dosiye yiwe yuzuye atakiyuzuye byatangaje kubona mu nyuma sinishobora kuvuga yuko barya abantu bitwa ko bamushyigikiye bashika amajana abiri atari bakwiye mu gihe twari twatanze amajana abiri n'umunani
Barichako yarashimiye n'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati bushinzwe utunganya wagimigambwe
ibyo rero nicyo byose nishyira bikura ngira hari akaboko kari inyuma ariko kandi twagomba dushimire twashaka ubushikanganji bw'intwaro hagati kuko muri iryo bombura muri ako gahote nyose nari kiradukore ubushikanganji bw'intwaro hagati bwabyifashemo neza mu byo Kenya yagumye gusaba bikaza ntibindi dushimira rero n'ubutegetsi kibaza rero ko iyi ngingo ihejeje gufata ngaho izotuma amatora agenda neza kuko sinabonye yuko bandanje bakora amakosa ubutungane buri ngaho kandi bukanibasha
aho umunezero w'urunanikira Burundi ugera naho hagera n'umubabaro wababwiwe ko batarenganijwe n'umugwiseni utunganya amatora Anise Ndayizeye yarongoye umugambwe CDP yaheruka gutahuka avuye hanze y'igihugu bari muri abo yavuze mugabo ko umugwiseni utamuhera kunywera ku gikombe nk'icyo wamuhereye ko mu kurondera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe wiwe uzoja mu yandi matora
mugeruka kuva hanze tuje matora yasigaye yose ntibatwemerera yasigaye tuzoyajamo kuko twaje tuje matora ntitwaje kuraba Tanganyika rero twaje tuje mu bya politiki twaje tuje matora tuzirabandanye nka batabanyuse ariko arukambiza CDP zose aho ziri hose yuko nk'uko tubivuga zovobavoba uguye hasi nuherayo utiriza kuduga ujya kwirasura
abakandida bari batanze ibirego muri sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ni bane naho imigambwe CDP FPN Imboneza Runanikira Burundi hamwe n'umugambwe FNL uwa nyuma yahisemo mu mpera zindi buheze gusokora ikirego bamenyesha yuko azoherekeza umukandida wa Sendege FDD naho Bwana Ndayizeye yahawe ukuri ku bijyanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu w'indwi umukuru w'umugwiseni yavuze ko abakandida bose bunanaserukira atan'umwe yujuje ibisabwa kugira ngo yitoze mu matora y'abashinga amateka azobera umunsi umwe nayo umukuru w'igihugu kwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka twarica kavuga ko no kubyerekeye abashinga amateka bazitura sentare eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.